Kumazuru kufunji ya mwa mafaranga tuachie kwa kumbuwa mkuru Bujumbura, ibichiro vziba nginguru igihugu, idola imwe vzandiswe kwa ligurgwa hagati igihumbikimwe ama jatanda tunamirongitanda tu, nigihumbikimwe ama jatanda tunamirongitanda tunatanu, ikagurishwa hagati igihumbikimwe ama jatanda tunamirongitanda tunatanu, nigihumbikimwe ama jatanda tunamirongitanu. Aliki gichio chukuri, chari hagati yibihumbibili na ama jatanda tunamirongitanu, nibihumbibili na ama jatanda tunamirongitanda tu kugurisha, nibihumbibili na ama janindwi kuyagur. Ifaranga jawanya buraya eho uretse kwa henshi litaboneka ryagurwa ibihumbi 208 rikagurishwa ibihumbi 807 abo twahuye baroye kuyarondera batashimye kuvugira kuri mikro yacu babwijwe rya Amerika ko bumiwe batakironka nico bashikiriza ubwo bukene bw'amafaranga y'agaciro bwatumye ibanki nkuru ya Republika BRB ifatingingo zo kuyahimigwi itatu gusa yabagwiza atunga Antoine Muzaneza umukuru w'ishiri hamwe y'abadanda za Kob
mu mategeko BRB herutse gusohora yaravuze yuko igifaranga cy'agaciro abantu ba mbere bazobanza kuriroka icyo twitwa kwita ba priorite ni abantu bazana ibintu bijyanye n'ibitoro n'abantu bazana ibintu bijyanye n'imiti n'abantu bazana ibintu bijyanye n'uburimyi hari ibindi bisata bisanzwe bitaronka iyo faranga cy'agaciro ndashobora kubyirabira ko na jewe kuko nsanzwe nzana ibikoresho byo kubaka iyo tugiye gusaba iyo faranga cy'agaciro mu mabanki dukorana turagenda tukuguruza lisansi icyo bita lisansi ariko bakacha batubwira ati ni murindire gatonya turabiko icyo faranga rizoboneka urashobora kurindira rero amezi arenga 6 utararonka ifaranga iryo faranga ry'agaciro hariho nabaca babiheba ubu rero kubijanye naba bifise ni mvira ko ariko badandaza amastoke ya kera mugabe amastoke ya kera naho nyina zotenda here none bizoca bigenda gute leta itatwugururiye kugira twese tugire access kuri iryo faranga ry'agaciro
umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu asigura ko bukene bw'amafaranga y'agaciro buterwa hanini n'igihuhuse cy'ubutunzi cyateye ku isi yose Jean Ciza
icyo dutangura kumenya nuko ibanki nkuru y'igihugu idafatura amadovize no kuvuga ko amadovize tuyaronka vuye hanze mu buryo buzwi kibazo rero cy'amadovize nico turakizi kirahari ariko ico kibazo ntitucisangije nivyo nk'uburundi nk'abarundi turabona ko dufise ingorane catewe rero ubukene bwateye ku isi yose ni crise financiere yaje ibiciro ku masoko mpuzamakungu bihagabanuka ku bishorerwa hanze z'ibikawa ubutare cyangwa ibindi byaratumye amadovize yinjira mu bihugu agabanuka
Jean Ciza anatanga uturorero twebindi bihugu ibintu byamaze kuyangara abadandaza barafite ibintu bitatu batanga nk'umuti muri byo harimo gucungera ingene amafaranga y'agaciro agurishwa
uburyo bwa mbere nuko banki ya Republika yo liberaliza igatanga amadolari ku bantu bose bashobora kuyaronka uburyo bwa kabiri twifuza yuko banki ya Republika yokorana ikavugana n'amabanki ukuntu ayo mafaranga yabonetse iyo bayahaye amabanki ukuntu ategeze gukoreshwa uburyo bwa gatatu nuko ayo mabanki igihe bariko barakorana nabo bita ngo ama bureau de change bakwiye gukurikirana neza ayo mafaranga babahaye yuko ariko bayadandaza ku giciro bayabahaye ko hari kwa ngo gatonya atara amafaranga y'umurengera
icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu wasaba abagwiza atunga guterera umuganda mu kurondera ibindi bicuruzwa byo gushorera hanze y'igihugu Joseph Butore yari yabakoranirije Bujumbura kuri uyu wa kabiri
amafaranga y'agaciro se dufyatura uko tubishatse iyo ava mu rahaza ava byo tuyimbuye tugashora hanze cyangwa ava muri cya gisata cy'ingenzi imwe mu nzira zo gutora umuti wa dushama duvize nuko namwe nk'abadandaza mukoresha ubwo bwenge Imana yabahaye mu kwiyumvira ibindi bintu nk'abarundi bwoshorera hanze nitwame turira gusa ngo dushake amafaranga y'agaciro tugende hanze kuzana ibindi bidandaza nkuko umenga twebwe nta kindi kintu na kimwe dushaka gutwara hanze
kuva Burundi bwitwa izina amafaranga y'agaciro ntiyari bwaduge kurugara ariko muri iki gihe mbere no mu gihe igihugu cyacafatiwe ibihano mu by'ubutunzi y'ambargo mu mpera z'imyaka ya 90 ibiciro ntizigeze biduga kurugero biri kuba Eroje Burikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.